aho kumugwa mukuru wa politike mu mabarabara mu bibanza bikoraniramo abantu benshi hose yashinze amabendera y'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kuva kuri uyu wa kane mu mabarabara kugira ujabuke ni ibintu bigoye kubera imiduga myinshi y'abajya mu gikorane bavuye mu gihugu cyose yaba imiduga ya leta iyo abigenga ntutavana ko abapolisi buzuye amabarabara bamwe bazirira kugira abategetsi barengane abandi bakugururira izigiye mu gikorane amashuri ubuzima bwa leta bakora imbere ya saa sita gusa ububare amabutike isoko byose abajejwe intwaro n'umutekano bategeka bene byo kugara igihe igikorane gitanguye ni ukuvuga isaa zitandatu kugira abantu bashobore kwitabira ayo masengesho ari benshi nk'uko ababa aho Igitega baviganiye Ijwi rya Amerika isoko yoyo iba yugaye guhera saa tanu kuko igipolisi n'imbonerakure bakwiragira mu gisagara baca biruka kuwutarugara agahengwe kaboneka mu ijoro aho usanga ububari bwuzuye muri ivyo vyo kugara amasoko abatari bake mu badandaza imyidogo ni myinshi kuko ku bwabo bavuga ko ari ukubarenganya kuko bategekwa kuja gusenga bagaheza bagahomba amahera bari kudandaza uwo ni umwe muri abo badandaza yavuganye n'Ijwi rya Amerika
twebwe abadandaza twarahahombeye cane gose kubera ko tutigeze turonka umwanya wo kudandaza ni ukuvuga igikorane gitanguye twese twasurikirwa kuja mu gikorane hanyuma n'isoko igaca yugagwa twebwe ngaha mu muci wa Gitega gusa ndetse n'abadandaza b'inyuma y'igisagara amabutike bategekwa kugara ingorane ya kabiri twagise ni uko abantu ntibashobora kuronka aho basumira kubera ko yaba isoko nkuru ya Gitega nk'uko twabivuze canke bwaba ubusoko buto buto bwo mu makaritie bwose bwaca bwugagwa tuvuga umuji wari ukikuzwa n'abapolisi bose abasirikare baca batwugaza nyene urumva ko batashobora ko umuntu ashobora kubandanya adandaza canke ngo aronkere aho asumira harimwo n'abirirwa ubusa kubera ico kibazo c'amabutike n'amasoko aba yugaye
mu ishirahamwe ryishinze kugwanya kurya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta ORICOM naho bemeza ko gusenga atari bibi bamenyesha ko bene ivyo bikorane bihombya leta kuko abategetsi bavyitabira bakoresha uburyo bahawe na leta kugira batunganize abanyagihugu Gabriel Rufiri agasaba ko bene iyo ngendo yohinduka igihugu cya mbere gikenye ku isi kikitaho nyabuna ibikorwa by'iterambere
murabizi ko ishyamwe rikomeye rya mari rikorera avuga neza yuko amafaranga y'igihugu hagomba gukurikizwa ibisabwa n'amategeko ajejwe ibyo gutunganya amafaranga aha rero turabona neza ko ibyo bitigera bikogwa ubwa mbere ibyo bikorane bitwara amafaranga menshi twaharu aduharura hagati y'imiliyoni ijana zirenga amamiliyoni arenga ijana akoreshwa mu bikorane nk'ibyo mu gihugu gikenye nk'Uburundi muzi ko ari igihugu cya nyuma twebwe tubona neza yuko nibyo gusenga ni byiza ko babikora mugabo nuko uburyo bwa leta butosubira gukoreshwa ibitoro amasedomisiyo ni ukuvuga ya mahera y'impamba amamodoka ya leta n'ibindi ibyo yatategeko rirajaho rivuga yuko ibyo biri mu bikorwa byatu biri kubirakogwa ntibagomba kubikoresha bagomba kugenda n'uburyo bwabo gusa
ayo masengesho bitekanijwe ko asozerwa kuri wa gatandatu ku munsi w'Imana hagatogwa umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD azoca asubira Evariste Ndayishimiye yahora muri ayo mabanga Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika.